Abo basirikare bose hamwe na 274 bafungiwe mu mabohero atandukanye harimo Ijyangozi, Murumonge, Mucankuzo, Murugigi, Ibururi no Murutana ari naho rubanza rwasomewe kuwa Mungu heze rukamenyekana kuri uyu wa mbere. Urwandiko rw'urwo rubanza Ijwi rya Amerika ryaronse rwerekana ko urubanza rw'abo basirikare rwamaze ikiringo cy'iminsi 28 rwatanguye kuburanishwa mu mizi kuva itariki 22 z'ukwezi guheze kwa gatanu gushika ku ya 18 zo ku kwa gatandatu. Bafashwe kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Bose bakuwe mu buseruko bwa Congo aho bari barungiswe gufasha igisirikare cya Congo kurwanya umuhari M23 urwanya iyo leta. Mwido nido ry'urubanza baburanye bavuga ko igihe bajanwa muri Congo batari babwiwe neza igikorwa bagiyemo. Abafise amapete yo ku rwego rw'intwazangabo bagerezwa ko aribo bagumuye abasirikare bato bato. Abo nabo harimo abakoloneli bakeya, abamajoro n'abakapitene bavuze ko bisunze ingingo y'ibwirizwa bashingiro mu kwanka ayo mategeko. Nk'uko amasoko yacu abitubwira mu majambo yabo bavuze bati icambere cyadutangaje no kutwambura impuzu ziriko idarapo y'igihugu twarahiriye kugwanira bakatwambika impuzu ziriko idarapo y'igihugu cha Congo kandi ataho indahiro yacu ivuga kuri ico gihugu. Ica kabiri ni ntambara badutwarimo kandi tutayiseguriwe neza ngo tumenye n'inyungu tuzokurayo izarizo. Uwundi musirikare w'ipete rya kapitene atafashwe ahubwo yahungiye mu kindi gihugu kibanye c'u Burundi yatubwiye ko banse kugwana kubera atabikoresha bikwiye bari bafise atanyungu u Burundi bufise muri iyo ntambara atansiguro zikwiye zatanzwe ngo umusirikare yitegure ku mutima. Ati byo byari gutuma dutsindwa kuko atangoga canke gushaka bikwiye twari kuba dufise. Umushikirizamanza wa gisirikare yagirije abo basirikare 274 kugarariza amategeko y'umukuru w'igihugu kugumuka no guhemukira igihugu. Babiri muri bo bagizwe abere abandi bagabugwamo imice itatu. Igice cya mbere cyahanishijwe umunyororo wo gufungwa imyaka 30, abagira kabiri bazofungwa imyaka 25, abandi nabo bafungwe imyaka 20. Bose bazotegerezwa gutanga ihadabu ingana n'amadolari 500 y'Abanyamerika. Abo basirikare bariyamiriza ubwo baciriwe. Mu rubanza baseguye ko bageretswe ko icyaha c'ubusa kuko ku bwabo banse gukurikiza itegeko ribi nk'uko ibwirizwa shingiro n'indahiro yabo ibibasaba. Basigura ko bataronse n'umwanya ukwiye wo kwisegura. Kuva urubanza rutangura nta n'umwe yarafise umwunganira. Umuryango w'umwe yakurikiranye ubwo rubanza kuva mu ntango yavuze ko uwabo be na bagenzi we bazokunguruza urubanza. Uwo muryango uvuga kandi ko ubwo rubanza rwaranzwe n'ibihushane kandi ko atabutungane bwatanzwe. Uwo muryango ugasaba amashirahamwe mpuzamakungu guha abo basirikare abashingwamanza. Umwe mu bahanana gateka kazina muntu akaba no umushingwamanza mu masentare mpuzamakungu yakurikiranye urwo rubanza ararunegura. Maitre Gustave Niyonzima kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Abo basoda bose ntibigeze baronka abashingwamanza les avocats bababuranira yaba bagifatwa yaba muco bitwa interrogatoire mu ifunga ryabo kandi n'igihe batoba bafise amafaranga yuko bishura bakantababaha ico bitareza avoka comité office. Ivyo rero ntibigeze biba n'ibintu rero bigayitse hama ibwirizwa shingiro baravuga neza bati ingabo z'u Burundi iyo zigiye hanze y'igihugu harabandi banze kigiye kugwana umukuru w'igihugu ategerezwa gusaba uruhusha inama shinga mateka. Siko vyagenze rero abo basoda bari bafise ububasha bwo kwanka ku executer l'ordre manifestement illégal.
Umukuru w'igihugu akaba nakizigenza mu ntwara miheto president Evariste Ndayishimiye mu kiganiro aheruka guha abanyagihugu ari mu ntara ya Cankuzo we wasa n'uwari yaramaze kubacira urubanza imbere yuko baburana.
Igisoda kirafise amategeko yacu. Niyo wase kuja ku hari umuntu murungika kuri garde agacaja kunywa inzoga. Arahanwa kuko kirafise amategeko. Urumva rero iyo muri misiyo yanyu hakaba uba indiscipline icambere umugarukana ku murongo. Kuko hari abantu ha muruntu runtu uba i Congo, uba Somalia, uba Central Africa hose baraharwa kuko inteko ni imwe igendera ku mategeko.
Iruhanda yabo barayi baciriwe urubanza hari nabandi muhari M23 wabuze kwafashe mpiri ku rugamba mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umuvugizi wo muhari M23 yabwiye ibinyamakuru vyo muri Kongo no mu Rwanda ko igihugu cabo ari cyo Burundi n'icabakenera kizobahabwa. Yamarabo igisirikare cyo Burundi kivuga ko atarabaco. Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi General de Brigade Gaspar Baratuza ariko ntiyitabye telefone yacu. Twamwandikiye n'ubutumwa biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa WhatsApp ariko naco yatwishuye. Raporo y'abahinga ba ONU muri Kongo yatangaje mu kwezi kwa mbere uyu mwaka igaragaza ko u Burundi bwari bumaze kurungika abasirikare baringa 1000 mu mpisho gufasha leta ya Kongo guhasha abagwanya ubutegetsi bwa Kongo bo mu muhari M23. Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.